Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije, ndabahaye ikaze bavandimwe muri ko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika. Iyi ni Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uno munsi turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 15 ukwezi kw'indwi. Hano muri studio muri kumwe na
Thomas Kamirindi
nanje Aloys Bigirimana turabahaye ikaze.
Abo twagerageje kubaza baba abo mu butegetsi cyangwa abo mu mutungane nta kintu kinini yabashatse kutubwira uretse ko batubwiye yuko itegeko ryo kumufata ryapfuye hejuru.
Uyo ni Faustin Kubwayo arongoye umugambwe Frode Bunyakuri mu ntara ya Kirundo, avuga kwihagarikwa y'userukira urwaruka mu mugambwe Frode Bunyakuri. Iyi nkuru kimwe n'izindi twabateguriye turazigarukako mu makuru yacu, ariko mu kanya gato turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Amakuru reka tuyahere muri Nigeria, aho abantu 45 bishwe mu bitero by'abantu bafite imbunda mu mujyi wa Minok no mu mudugudu wa Warsala ni mu majyaruguru y'igihugu. Ubutegetsi buracyeka ko ibyo bitero ari ibya Boko Haram.
Muri Kenya naho amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu asaba Perezida Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugendo atekanya kugira muri Kenya gusaba Leta ya Kenya kubahiriza agateka kazi na muntu. Human Rights Watch yasohoye urwandiko kuri wa gatatu ku izina ry'amashyirahamwe 17 yubahiriza agateka kazi na muntu. Ugo rwandiko ruvuga ko ayo mashyirahamwe afise impungenge ko Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ariko arahonyanga ibwirizwa nshingiro no kutitaho iby'agateka kazi na muntu mu kwitwaza ko ariko akingira umutekano w'igihugu no kugwanya iterabwoba. Ugo rwandiko ruvuga ko Perezida Obama afise akaryo kadasanzwe ko guhanura Perezida Kenyatta kubahiriza ibwirizwa nshingiro ryo mu mwaka w'2010 mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifatanye na Kenya mu kugwanya iterabwoba. Perezida Obama atekanya kugira urugendo muri Kenya mu mpera z'uku kwezi kw'indwi, n'urugendo rwa mbere azobagize muri ico gihugu aho se wiwe avuka.
Mugerero muri Kenya biteze Perezida Obama, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri icyo gihugu Mohamed Yusuf yasuye umudugudu wa Kagelo kureba umwuka uhari mbere rero yuko Perezida Obama agera muri Kenya. Kagelo niho ise wa Obama akomoka. Mohamed Yusuf yasanze abaturage ba Kagelo bizeye cyane ko Perezida Obama nabo azabasura. Obama heruka yo mu 2006 icyo gihe yari senateri mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress. Mohamed Yusuf kandi yasanze Kagelo yarahindutse cyane muri iyi myaka yakurikiye urwo ruzinduko ruherutse rwa senateri Obama. Kera Kagelo yari igiturage kibisi rwose, none ubu yarahindutse cyane, ifite imihanda yubakishijwe amabuye cyangwa amatafari, amashanyarazi yarahageze, amashuri nayo nuko. Muri iyi myaka hafi 10 ishize umubare w'abana ba Kagelo bajya mu ishuri wikubye inshuro ebyiri, ariko kugeza ubu ntawuzi niba Perezida Obama azasura koko umusozi Kagelo w'amavuko ya se umubyara.
Muri Ukraine abategetsi ba Ukraine bamenyesha ko abasoda 8 bafuye n'abandi bashika 16 barakomereka mu migwano ikomeye yabaye hagati y'abasirikare ba Leta ya Ukraine n'abayigwanya bashigikiwe n'Uburusiya. Imigwano yabaye kuva kuwa kabiri mu gitondo gushika kuri wa gatatu mu gitondo. Andriy Lysenko avugira igisirikare cha Ukraine avuga ko muri iyo migwano abagwanya ubutegetsi bariko bakoresha ibigwanisho biremereye, kandi iyo migwano yabereye hafi ibisagara vya Svidlodarsk na Horivka no mu bisagara cha Donetsk. Aha ni ho abagwanya ubutegetsi bacumbitse. Mu masezerano yo guhagarika imigwano yasinywe n'Uburusiya, Ukraine, Ubufaransa n'Ubudagi mu kwezi kwa kabiri guheze yasaba ko impande zose uko ari zibiri zo kuri ibigwanisho bikomeye ahari ko habera imigwano. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONI rishikiriza ko abantu barenga 6,605 bamaze gufa muri iyo migwano iri kibera muri Ukraine kuvaho itanguriye mu kwezi kwa kane umwaka w'2014.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri Afghanistani, umuyobozi w'ikirenga wa Talibani Mullah Omar yashyigikiye ku mugaragaro imishyikirano y'amahoro hagati y'abenegihugu n'abanyamahanga nk'uko abyandika ubwe. Mullah Omar yategetse Afghanistani kuva mu 1996 kugera mu 2001 ubwo ubutegetsi bwe bwahirikwaga n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu rero aracyayoboye abahoze ari abasirikare be babaye inyeshyamba zirwanya Leta ya Afghanistani. Mu butumwa bwe bw'umunsi mutagatifu w'abayisilamu wa Eid al-Fitr uzabeje ubundi kuwa gatanu, Mullah Omar asobanura ko imishyikirano itanyuranyije na gato n'amahame y'idini kandi ko ari imwe mu nzira zikomeye zo gukura ingabo z'amahanga mu gihugu cyabo cya Afghanistani. N'ubwa mbere na mbere umuyobozi w'ikirenga w'abatalibani avuze ku mishyikirano.
Ano muri Amerika, Perezida Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ategereje kugira icyo avuze ku biganiro ategekanya kugira icyo avuze ibiganiro biheruka kuba byo guhagarika ibigwanyisho ruhonyanganda bya Iran mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru The New York Times. Perezida Obama yavuze ko amasezerano yashyizwe ko ejo kuwa kabiri hagati ya Iran n'ibihugu bikomeye Vienne muri Australia ahagarika imigambi Iran yari ifise yo gukora ibigwanyisho ruhonyanganda. Ariko naho biruko abo mu mugambwe w'aba Republika muri Congress ntibavuga rumwe n'uburyo Perezida Obama abibona. Bitekanijwe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bitanu bikomeye ku isi byari muri ibyo biganiro bica bikuraho ibihano byafatiye Iran. Mu Burundi mudukurikiranira kuri FM 99.9 na 95.5 n'ibice bibiri. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice bitatu. Mushobora kandi kudushikira mukoresheje address yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri address radio yacu no kuri site yacu ariyo wezitatu radio yacu voa@.com. Mu makuru yo mu Burundi, ibibazo biri mu Burundi bigiye kuganirwa ko guhera ku munsi wa kane bihagarikiwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi w'igihugu cy'Uganda Dr. Kiyonga. Yatanzwe na Yoweri Kaguta Museveni yari yatowe n'abakuru b'ibihugu bakarere ngo abe umuhuza w'abarundi. Ivyo nivyo umubanano nabo vyega na prezida w'Uganda bashitseko. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Okay, mwicare. Sit down.
President Yoweri Museveni yamenyeshije ko leta nabo batavuga rumwe bemeye kwicara bakaganira ku bibazo bihari kandi mu buryo bwihuta.
Number 2, in the past the government has extended the dates for elections in order to allow the negotiation, but unfortunately there was a problem of the mediator.
Ikindi mukuru w'igihugu cy'Uganda akongera ka umuhuza w'abarundi mu bibazo vya politike biharugu yamenyesheje nuko ngo muri kahise leta y'u Burundi yunguruje amatariki y'amatora kugira habe ibiganiro, ariko ingorane yahabaye no kutumvikana kubahuza ku mpande zose. Urugendo rwa Yoweri Museveni mu Burundi ngo rwagize akamaro impande zose zirabihuriza ko umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu Edouard Nduwimana avuga ariko ko amatora azobandanya nk'uko vyateguwe.
Umubonano tuvuga ko ugeze ku bintu bishimishije kuko asavye yuko ibiganiro vyobandanya. Ivyo rero twibaza yuko leta nivyo yamye ivuga ko ibiganiro ari vyiza imbere mu matora nyuma y'amatora, no kuvuga rero yuko babigenze neza muvuze ko agiye n'ukunika uzoza kumuhagararira muri bino biganiro kugira ngo abandanye tuganira. Ivyo vy'umukuru w'igihugu kwitoza no kutitoza icyo kibazo cyararangiye. Murazi yuko n'inama y'abakuru b'ibihugu bamagisho ivuga ko niyo tugitakira ikibazo ico
amatora muzasubiza inyuma aya ategekanye
amatora ategeza gukomeza kuba hisunzwe ibiganiro kandi gisunzwe cyane cyane ibyiza shingiro cy'u Burundi tukisunga n'ingendo z'ibiganiro mugabo taza gusubiza inyuma no gutuma umukuru w'igihugu cyangwa izindi nzego zitera kubira n'ibyiza shingiro
abatavuga rumwe na leta bo babona ko ikingo cya gatatu cya president Nkurunziza gidaharirwa ko umushinga mateka Karoli Nditije avuga ko icyizere bafise ari uko ibiganiro bidoshobora gufasha kugira leta n'umugambwe CNDD-FDD bisubire ko
atawuvuga ngo atabaye ikingo singuri ki nokuvuga rero tuzokwicarana amutwerekane tutibazo nyamukuru waharira ko nibi
nokuvuga yuko amatora y'itariki 21 muzo yajamwo hamwe na vya bindi vyavuye amatora y'itariki 29 nayo twa gatandatu mwaravyemye
keza musebere yavuze ati mwebwe muri opposition mwe mutavuga rimwe na leta nimwerekana yuko koko amatora yabaye itariki 29 atari amatora kurije amategeko amatora yakumiye abantu amatora yaranzwe n'ubusuma amatora yaranzwe n'iterabwoba ataho ndange kumubyerekanye amatora azosubirwa murumva rero twebwe tujyamanya gahiye kuko ibaza ko ivyo birego tuzobironka kandi bikwiye
ibijanye n'ikiringo cha gatatu c'umukuru w'igihugu nukuvuga ngo ucavuyemo mwebwe ubu ico nk'iki kintu kibaze wanyu
umukuru w'igihugu kirazira kazirwa yuko yiyongera ikiringo cha gatatu ko giteye kubiri n'amasezerano yarusha giteye kubiri mbere n'ibwirizwa shingiro
umugambwe CNDD-FDD bo bavuga ko ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza kitazoharirwa ko ategerezwa kwitoza Pascal Nyabenda n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD
mu byamuzanye nta kintu na kimwe cyo gusubiza inyuma cyangwa guhagarika amatora carimwo ni ibiganiro nyine tuzobandanya kuko twari twabitanguye kuko murazi ko n'ubwa mbere ibiganiro byarabaye kandi n'amatora araba mu mugambi CNDD-FDD rero twebwe twavuze yuko tuzobandanya twitaba ibiganiro
mu mashirahamwe adaranira ivyicaro vya politike nabo nyene bari batumiwe bavuga ko banezerejwe n'ivyo umuhuza mushasha yashitse ko Petero Claver Mbonima atewa makenga ariko no kubona ikijanye n'amatora ataco yakivuze ko kandi ariyo yatumye haba ingorane mu Burundi
Perezida Museveni yabonye yuko aho bimwe bimwe batashoboye gushika ko cyane cyane ngikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ariko cyarico cyacyaye ingorane wewe yashoboye kukivuga ko aragira ati kw'icyo kintu mutagishitse ko reka rero nzendungike uzoza kubandanya ibiganiro twabonye bitohera mu munsi umwe mu minsi ibiri aturonke umwanya ukwiye kugira ibyo bibazo byose mutacitse ko mutaravuga mu bivugane twebwe ibyo twabonye yuko ari ingingo nziza ariko rero hakaba ikintu kinyegeje ntibigeze bavuga yuko amatora azobandanya cyane cyane ay'umukuru w'igihugu ariyo ngorane iteye byose
ikiboneka nuko imande zose zitatahuye kumwe ivyo president Yoweri Museveni yabashikirije uruhande gose rwatahuye ivyo gwari gwifuza ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda dukomereza amakuru yo mu Burundi umuyobozi w'urubyiruko rw'umugambwe Frode Bunyakuri mu ntara ya Kirundo Ernest Muhizi yarayatawe muri yombi umushikiriza manza mukuru wa parke ya Kirundo ntaratangaza icyatumye amufata ariko Frode Bunyakuri yo yemeza ko ngo aregwa gufatanya n'abaherutse gutera mu Kayanza iyi nkuru turayigezwaho na Jean Bosco Ndarurinze
Ernest Muhizi benshi bazi ku izina rya Fiston asanzwe arongoye umugambi Frode Bunyakuri muri komine Kirundo ariko akaba hanini azwi ko arongoye ugwaruka gwa umugambwe mu ntara ya Kirundo ari mu gashuka parke ya Kirundo kuva ku mugoroba w'uwo wa kabiri yahagaritswe na Gerard Niyokindi umushikiriza manza mukuru wa parke ya Kirundo ijwi rya Amerika ryagerageje kubaza uwo mushikiriza manza icaha iyo ndongozi umugambwe Frode Bunyakuri yahagaritswe ko akaba yaduhaye isango ryo kuri uwa kane ko ariho ashobora kugishikiriza Foste kubwayo arongoye Frode Bunyakuri mu ntara ya Kirundo avuga ko bamaze kuganira n'abajejwe intwaro n'ubutungane bahavuye bamenya ico Ernest Muhizi yoba yafatiwe kandi ko atankeka bizeye ko azokwezwa n'ubutungane
abo twagerageje kubaza baba abo mu butegetsi cyangwa abo mu butungane nta kintu kinini yabashambitse kutubwira uretse ko batubwiye yuko itegeko ryo kumufata ryavuye hejuru twizeye neza yuko ubutungane buzobona yuko iryo rimentanya tanhamwe rishobora gushika ko rizohava umurekura bidatevye
n'irimentanya rimeze gute
bavuga ko yoba ariko arakurikiranwa ngo ku bantu ngo bavuze yuko ngo bafatiwe ngo mu ntambara ngo boba bamuvuze yuko ngo yoba yararimo igitangaje nuko abantu bose baba ngaha mu ntara Kirundo nta munsi n'umwe watamubonye yama ngaha tukambere dufateho n'umwanya wo kugyango duhumurize abanywanya aho bari hose bagumana umutima munda
bamwe mu baserukira amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike mu Kirundo bamaze kumenya ifatwa rya Ernest Muhizi baciye bafata ingingo yo kwitura buramatari w'intara Kirundo. Jean Bosco Nkiraguhiga aserukira ishyirahamwe FONAREC aravuga icyatumye bafata iyo ngingo.
Twumvise yuko baraye bafashe umunywanyi w'umugambi wa Frodeo Nyakuri, twebwe twashyize twagiye tugenda kwa buramatari kubera kuko tugatumaze iminsi twumva ko hariho n'abandi bashobora kuba barafashwe bavuga yuko boba bakorana n'ikirobeli kirobeli bavuga yuko caciye mu Kayanza ariho bateye mu Kayanza. Nitwanse ko ubutungane bukora ariko ni ubukore mu muco atamuntu umwe ahohotewe canke ngo agire abinyegeze inyuma y'ivyo bitero vyabaye mu Kayanza kugira ngo abo bose batavuga rumwe n'ubutegetsi ngo bahave bagwa mu mporera. Tugasaba rero abajeje intwaro gukurikirana hagufi bagatwarira bose ataguhengama.
Reveriano Nziga Masabo buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko atabaserukira amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike yakiriye ku buryo bwihariye, akavuga ko yababonye mu biro iwe bari kumwe n'umuvyeyi nyina w'uwo munya politike yafashwe aje kubaza ico umwana wiwe yafatiwe. Buramatari akavuga ko uwo mukenyezi yamurungitse kubariza mu butungane inyishu uwo mukenyezi yarongeye hamwe nabo buramatari avuga ko ari abamuherekeje ariko atamenye ko bari baje nk'abaserukira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu Kirundo. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi, ubushikiranganji bw'amashuri mato mato nayisumbuye buramenyesha ko gushika igenekerezo rya 20 y'ukwezi k'umunani amashuri yose yo mu Burundi ategerezwa kuzoba yarasozereye umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2014 ushira 2015. Fidelite ishatse atubwira idonido y'iyo nkuru.
Icho kibazo cha leta cyo mwaka wa 6 gitanga uburenganzira bwo kujya mu mwaka w'indwi cyakozwe itariki 7 z'ukwezi kwa 5 mwaka wa 2015 yamara mu gihe iyo tariki yahuriranye n'imyerekano ya mirizikirengo cha 3 cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Hari abanyeshuri bataronse akajya ho gukora narije abanyeshuri bamwe bamwe mu gisagasha Bujumbura wasanga babo mu cungararo iberamwo iyo myerekano abandi nabo bakaba bari barahungiye mu bihugu bibanyi. Ikiganiro rero yahaye abamenyesha makuru umuvugizi w'ubushikira ngangi bw'amashuri mato mato nayisumbuye Juma Edouard avuga ko abatako ico kibazo bazogisubirirwamwo. Abasanzwe ari mu Burundi bazogikora itariki 6 z'ukwezi k'umunani mwaka 2015 naye abari hanze y'igihugu naye abari hanze y'igihugu makambi y'impunzi mu bihugu bibanyi ngwisango bazokorera ko izomenyeshwa hanyuma. Mu gihe hari abanyeshuri bahunganye n'abavyeyi babo bakaba batashikiye makambi y'impunzi, tubajije ko hamwe boja uko ico kibazo bokwakigwa. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amashuri mato mato nayisumbuye Juma Edouard yatwishuye ko ibyo byega abazo bariko barakoresha ico kibazo.
Turafise urutonde rw'abana batakoze ikibazo abari mu makanga, turafise urutonde abatari mu makanga nta rutonde dufise. Muri ico gihe uzoca yinjira uwo munsi kubera yumvise ko hari kongu abatunganiza ikibazo nibo bazoheza bagaca urubanza bafatiye ku byo bazoba bafise by'imyidondoro nini. Mugabo n'ikibazo cyuguruye nk'uko na mbere byari byagenze abanyeshuri twari twabarekuye gukorera mu bibanza bibegereye aho bumva umutekano wabo ukwiye.
Hambavu yivyo ubushikiranganji bw'amashuri mato mato nayisumbuye bumenyesha ko amashuri yose akukira ubwo bushikiranganji ategezwe kuba yahejeje umwaka w'ishuri 2014 kuko 2015 itariki 20 z'ukwezi k'umunani. Iyindi tariki yatanzwe n'ubushikiranganji bw'amashuri mato mato nayisumbuye nisango y'itariki 3 gushika itariki 6 z'ukwezi k'umunani izokoregwa ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu mashuri ya kaminuza. Nahayo matariki atanzwe mwamenya ko gushika uno munsi hariho amashuri atarasubira kugurura imiryango yayo ayandi nayo akabatanguye kwiga kuri kwamye inyuma y'amatora y'abantu za makomine yo kuwa 2019 z'ukwezi kwa 6. Kuri ivyo ishirahamwe SLEB rimwe mu mashirahamwe ahurikiyemwo abigisha ribona ko ubumenyi bugiye gutituka. Jerome Bizindavyi n'umunyabanga mukuru wa SLEB.
Abayobozi bariko barita ku rutare kugira ngo barabe ku mwaka w'ishuri wohera bwe nkuko turi mu ishyirahamwe ry'abigisha tugira tuti ego mu mwaka w'ishuri nuhere ariko murabona ko namwebwe ingene uri kurarangira se ibintu bishemeye ko ubumenyi abana bahora baronka mu gice cya 3 sibwo bazotahana.
Mu gihe kibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza kizokogwa igenekerezo rya 3 gushika igenekerezo rya 6 Mugi kibazo cha leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza kizokorwa ku bigenekezo rya gatatu gushika igenekezo rya gatandatu kwezi k'umunani. Ishyirahamwe ry'ukiremwa bigisha SLEB ritera kamo ubushyirangange bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye gufatira ku byigwa byatanzwe mu gice cya mbere n'icya kabiri kubera ko ari byo bice byizwe neza.
Ubushyirangange buraba iby'indero bugerageze ushyirahamwe ibyo byose buheze bugitunganye kisunze ibiriko biraba n'ivyabaye bugafatira kuvyigwa kibaza yuko abana bose bo barabonye ivyo navyo biroroshe urabaza abayobozi abayobozi nabo bakabaza bigisha ati mbega programme mwazigejeje nibaza ko ari yo ntumbera ariyo yoba yirashe cyane cyane kuri abaheza itegurira kuja muri kaminuza barabye ibyo bihuza bose cyane cyane mu gisaga uraba ibyo bice bibiri sijya mbere biba harabaye amagume mu myaka iheze baharura ibice bitatu mugabo baratunganya ibyigwa ku bice bibiri.
Kubijanye nako kamo umuvugizi w'ubushyirangange bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye Juma Edouard amenyesha ko amashuri ahamagarirwa nyabu na guheraheza intonde z'ibyigwa ngo kubera ko amategeko avuga ko icyo kibazo gitegerezwa kwisunga urutonde rwose rw'ibyigwa. Mu bisanzwe icyo kibazo gikorwa n'abanyeshuri baba baronse impapuro z'umutsindo z'amashuri yisumbuye. Mu gihe byoshika insango y'icyo kibazo igashika hariya amashuri atatangiza impapuro z'umutsindo, umuvugizi w'ubushyirangange bw'amashuri mato mato n'ayisumbuye avuga ko atakibuza ko abava kuri ayo mashuri baza gukora icyo kibazo cya leta.
Mu gihe rero byoshika hariho nk'impamvu ziboneka iryo shuri tutarikirizongera bataratanga ayo madiploma, abanyeshuri birashoboka ko bazokora icyo kibazo mugabo murazi ko amanota ya examen d'etat na manota no ari mu ruhande rw'ubushyirangange ishuri na ryo rikaba ritejwe amanota yitangiye iryo nyene. Ayo mu kibazo cya leta rero ntazomenyeshwa ishuri hamwe byoshi ayiwabo atarasohoka.
Tubabaje ko tuzakora icyo kibazo abari mu buhungiro nk'uko bitekanyijwe gukogwa kuri cya kibazo cya leta cyo mwaka wa gatandatu. Juma Edouard asanzwe avugira ubwo bushyirangange ahubwo ahamagarira abo biraba bose kwitegura no kuza gukora icyo kibazo ku nsango itekanijwe. I Bujumbura, Fidelite Ishatse ku bw'Ijwi rya Amerika.
Akira somo wampaye ravash mbenye ne ko mbona kuyaka kurenze ubwo nuvuye kuyamamariza wa mugambwe wawe wabahumo
impanda bisome jukira
kira mwana wa mama aho
niyo mvuye kanda abanywanyu umugambwe wacu bari batwitabye kubyisha
aho
ntitugogenda tutabatsinze mu matora yimirije
turahumba be wibaza twa mu mugambwe wa batagondwa izosi turi bake naho mwoturusha nta majwi menshi muzoturusha. Hey, we baroman zana yani macupa abiri hano
ahubwo mugweberero
kwe
yego abantu ntumire ko nakanya
ho kandi abo mugambi wanyu murakonde inyama iyo muvuye ntazo babasororeye.
Eh bivyo mbona nivyo cyane we kagaye
sa
uyu mugambo ko basangira inzoga urazi ko mudasangira umugambwe murazi ko aho kuri aho bwadisho ukadusaba gushyira mu ishano kugira ngo unyurane n'amato
utikiga wa mugo. Uyu mushinga nahe nya kugira igicaniro urazi ko imigambo itaraza yari umuzimya mu
nti wumva eh
nimba tudahuriye ku mugambwe gusa ibindi duhuriye ko ntivyo tuma tubana nk'abavandimwe
uru wa kera
ega matora zohera abantu musigarane
uru mugabo
ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu makuru y'u Rwanda. Imanza z'abavanywe hanze mu Rwanda rero ziracyadindira kubera ko abaregwa banga ababunganira bavuga ko urugaga rubaha abavoka badashaka. Nuko uyu munsi imanza za Mbarushimana Emmanuel na Munyagishari Bernard zongeye gusubikwa. Iyi nkuru twayohererejwe na Asumta Kaboyi.
Urukiko rukuru rwamaze gusubika imanza z'abaregwa bavanywe hanze y'igihugu. Uru rukiko rusobanura ko abaregwa badashaka bavuka bahabwa n'urugaga rwabo kandi abo bifuza nabo batemera igihembo Minisiteri y'Ubutabera bagenera. Gusa ayo mafaranga angana n'ibihumbi 500 kugeza kuri miliyoni 15 z'amanyarwanda niyagaragara mu mategeko agenga urugaga rw'abavoka mu Rwanda. Ikibazo gisigaye abarebwa n'izi manza bibaza ni ukumenya niba amafaranga urugaga rugena yo kunganira abaregwa mu manza nshinjabyaha agomba kuba hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni 15 kuri buri rubanza. Minisiteri y'Ubutabera yifira abavoka baburana muri izi manza z'abaturutse hanze miliyoni 15 abavoka bamwe bakayanga bumvikanisha ko ari make abayemera nabo ntibemerwe n'abaregwa mu rubanza rwa Munyagishari Bernard kuri wa gatatu uregwa yabanje kwigiza intebe zigenewe kwicarwaho n'abavoka bi umucamanza yinjiye yasabye abavoka babiri bashya buregwa kuva mu myanya y'abakurikirana iburanisha bari bicayemo bakajya kwicara mu myanya yabagenewe igikorwa kitishimiwe n'uregwa Bernard Munyagishari uyu yahise abwira umucamanza ko afite inzitizi zikwiye kubimburira iburanisha mu magambo yumvikanye mu rukiko yagize ati kuri uyu munsi ndabamenyesha ko ntafite abavoka yavugaga ibiyicaranye n'abavoka babiri yahawe n'urugaga ngo bamwunganire basimbure Maitre Nibizi Jean Baptiste na Hakizimana John nyuma yo gutangaza ko atunganiwe Munyagishari yabajijwe n'umucamanza niba afite abandi bavoka aziyishyurira mu gihe atemera abo yagenewe n'urugaga Munyagishari yabwira ukiko ko yajuririye iki cyemezo cyafatiwe abavoka yari asanganywe bityo ko ataburana mu gihe ubujurire butarafatwaho umwanzuro umucamanza ahise amenyesha uregwa ko mu gihe aburana nk'udafite ubushobozi bwo kwishyurira abavoka agomba kwemera abo yagenewe mu gihe byaciye mu nzira zigenwe n'amategeko Munyagishari ntiyakiriye neza aya magambo kuko yahise atangaza ko yihanwe n'umucamanza ubwe Ubushinjacyaha bwatangaje ko butishimiye imyitwarire y'uregwa Bwana Ruberwa Bonaventure umwe mu bagize inteko y'ubushinjacyaha muri uru rubanza avuga ko basaba urukiko kutihanganira imyitwarire nk'iyi yo kuburegwa yakwihana umucamanza asaba ko bifatwaho icyemezo amategeko agena imigendekere y'imanza z'inshinjabyaha agena ko iyo umucamanza yihanwe imihango y'iburanisha itihagararaho huko umucamanza yahise abibwira impande zombi ko asubitse iburanisha bityo hazagenwe n'inteko isuzuma ubwihane bwa Munyagishari Munyagishari akurikiranyweho kuba yaragize uruhare mu gutegura genocide yakorewe abatutsi no gufata abagore ku ngufu mu gihe cya genocide mu 1994 icyo gihe uregwa yari mu buyobozi bw'ishyaka rya MLND mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi isubikwa ry'urubanza rwa Munyagishari ryaje rikurikira isubikwa ry'Urwambarushimana Emmanuel nawe akurikiranyweho ibyaha bya genocide nawe yanze abavoka yahawe akavuga ko yifuza abandi barimo Maitre Gatera Gashamana Mbarushimana avuga ko guhitamo abavoka ashaka abihererwa uburenganzira n'amategeko mpuzamahanga kuko ari yamugenga yumvikanishije kandi ko avanywe muri Denmark yoherezwa mu Rwanda habanje ku bwumvikane hagati y'ibihugu byombi birimo no kumuha abavoka yihitiyemo urubanza rwe ruzasubukurwa tariki ya 21 z'uku kwezi Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Imbere yo gusozera aya makuru reka tugaruke mu ncamake y'amakuru twabashikirije
Muri Nigeria abantu 45 bishwe mu bitero by'abantu bafite imbunda bakeka ko ari aba Boko Haram mu mujyi wa Minok no mu mudugudu wa Warasala mu majyaruguru y'igihugu
Amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu muri Kenya asaba Perezida Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugendo ategekanya kugira muri icyo gihugu gusaba Leta ya Kenya kubahiriza agateka kazi na muntu
Perezida Obama rero azajya muri Kenya mu cyumweru gitaha abantu bo mu mudugudu wa Kagelo aho se akomoka bakaba bifuza cyane rwose ko nabo yabasura nk'uko babigaragarije umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Mohamed Yusuf
Abategetsi ba Ukraine bamenyesha ko abasoda 8 bafuye n'abandi bashika 16 barakomereka mu igwani ikomeye yabaye hagati y'abasirikare ba leta ya Ukraine n'abayigwanya bashikiwe n'Uburusiya imigwano yabaye kuwa kabiri mu gitondo gushika kwa gatatu mu gitondo
muri Afghanistan umuyobozi w'ikirenga w'abatalibani Mullah Omar yashyigikiye ku mugaragaro imishyikirano y'amahoro mu byo avuga hagati y'abene gihugu n'abanyamahanga mu butumwa bwe bw'umunsi mutagatifu w'abayisilamu wa Eid al-Fitr uzaba ejo bundi kwa gatanu Mullah asobanura ko imishyikirano itanyuranije n'amahame y'idini
Murakoze nchuti na mwibagenzi mwariko mwumviriza aya makuru turashimiye abamenyesha makuru wadufashije gutororokanya aya makuru muri studio turashimiye Fatuma Kalara na engineer Michel badufashije gutunganya ano makuru nuko nanje muri studio mwari kumwe na Aloys Bigirimana
hamwe na Thomas Kamirindi turabashimiye rwose
murakoze
umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.